Funga dushonje kandi turarushe. Uko niko abana n'abakuze bahungutse kuri uyu wa kabiri bashika bavuga. Bose hamwe na 1997 bakaba bavuye mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Umugwi w'abana bari bakiriwe ukwabo bakaba baronswa igikombe cy'umusururu mu kurindira ko baheza kwandikwa hanyuma bagafungurirwa. Florida Nzwenimana na Focus Ndikumana bahungutse bava mu ikambi ya Nduta. Bavuga ko banejerejwe nuko buca bashikana mu ntara ya Rumonge aho bari bahunze bava.
Imigambi ifite niyo kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi.
Hama igihugu zoshubaka gute?
Nzokurikiza amategeko ariho, ndubahiriza amategeko, nzeye kurondera n'ubuzima n'ukuntu nobaho n'abana banze.
Nzeye kubaka igihugu cyacu, nzokurikiza amategeko. Hama bisubutse nkingi icyo cyo gihungabanya kuko ari ushobora kujya kumbwira nk'ibintu bya politike ibintu byo ntumva mbona uko umenga byava bihwegera ubudasa mu muryango ndashobora kumenga ni uhunga ngasaba guta igihugu cyacu ngo nje muyamirita ndamutegeje ubutungane.
Aminsi yatashe ari kumwe n'umwana wiwe umukenyezi n'abandi bana batatu bakaba basigaye mu ikambi ya Nduta barindiriye kumva ko mu Burundi inyanza lake aho bahunze bava ara mahoro
n'ubu yango mugabo ndi kumwe n'umwana umwe cyo ufaye tubana bora imba atabiye kuri ara mahoro naho abitubwira tabyemera nyine yaba yarakeba yo gatoyi mu nyimazoza
naho yahunje mu bihe by'amatora akaba agarutse u Burundi buri mu bihe by'amatora nyine piyo yahisemo gutahuka iwabo muri komine ya Kayogoro kuko ubuzima yarabayemo mu ikambi y'impunzi butari bushemeye.
Jet nagiye mu 2015 amatora nagiye amatora aje amatora ya mbere yatanguye mbere jana general yatoye ko bamaze kubona abantu bagomba kugenda ari benshi nagiye ntaragenda no kuvuga rero bumvuze kwerekana ntahe ntahari umuryango wanje nshare mu gihugu kandi turabona ko igihugu mbega kimeze neza ndabona ko bose bakora imirimo navuze reka jengende twicarane n'aya matora azoza gushika nawe namaze kumenyera mu gihugu.
Pasitori Nyabenda yakirizwe mpunzi nk'intumwa y'ubushikiranganji bugeje intwaro yo hagati yasabye abo bahungutse gushika barondera ibyangombwa no kwitaho kurima.
Turabakeje karibu cyane mu gihugu cyanyu cyacu, turabashimiye ku ngingo nziza mwafashe yo kwiyandikisha kugira ngo mutahuke
mujenagure muteremo n'utubuto kugira ngo aya mezi atatu azohere namwe mushobora kuba mwararose akantu mushobora gufungura. Turasaba kandi gushyira abana banyu mu mashuri. Iyo ni umugambi wa Leta, birazwi yuko abarundi bariko baratahuka nta mudiregiteri uzosaba ikibanza ngo akikwinge. Turasaba yuko mushyitse aho bavuka bakamwe bagira akarangamuntu.
Abo bahungutse bavuga yuko bafite impungenge yuko bazobaho niyo imfashanyo y'amezi atatu bahawe n'ishyirahamwe HCR yarangira. Bakavuga ko kugira bashobore kwiyungunganya bakeneye imbuto kuko ataco bazosanga mu mihana iwabo. Mwishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR batumenyesheje ko abo Barundi 1897 batahukanwa mu ntara zitandatu z'u Burundi arizo Gitega, Mwaro, Bururi, Rumonge, Rutana na Makamba. Umugwi munini muri abo ukaba ugizwe n'abari bahunze intara ya Rumonge na komine ya Kayogoro. Ni kamwe katakiranze Gitara, Sisi Munezero, Ijwi rya Amerika.